Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 19 Ruheshi mwaka 2024 njuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye rya sango ry'amakuru twabateguriye aza kubagitswe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga angana imiliyoni amajana tatu niyo yegeranijwe mu ntumbero yo gushigikira igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kizotangura ejo bukera kazoba kizobera mu ntara ya Mwaro kubera icyo gikorwa kizobera muri iyo ntara abakozi ba leta n'abadandaza bakaba baratswe ku ngufu intererano yo kugishigikira ishyirahamwe Fokode ikanegura iyo ngendo yo kwaka amafaranga abantu ku ngufu. Amakuru ajyanye n'intwaro ibereye umwe mu bajejwe kwegeranya umwimbu w'intete z'ibigori mu kigo anageza muri zone Kayogoro kuva ku wa kane w'indweze ari mu buroko. Uwo azwi ku izina rya Rubino akaba ari nawe arongoye urwaruka rw'imbonerakure yagirizwa kuba enyuruje itoni zine z'intete z'ibigori. Naho mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu ngaruka ziturutse ku icigagurika ry'umuyagankuba n'ikena y'igitoro mu gihugu ziribonekeza ku bitaro bikuru byo mu Rumonge aho hari abagwayi bamaze kwasiga ubuzima bivuye ko babuze ubufasha.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyatangura mu gisata cy'ubutungane nyuma y'iminsi irenga bumvirizwa na sentare ya gisirikare. Abasirikare barenga 250 bapfunzwe bagirizwa kugumuka mu kwanka kugwanya mu M23 mu gihugu cya Congo. Urubanza rwabo rwarangiye ku wa kabiri igenekezo rya 18 uno mwaka 2024. Muri izo mburano abasirikare babandanije guhakana umwe ibyo yagiritswa n'ababuranira leta ahubwo bagashira amakosa ku bari barongoye izo ngabo mu gihugu cya Congo ku bwabo ngo nibo baburije ku itegeko gusubira igoma bavuye imubambiro. Abasirikare b'intwaza ngabo bavugwa akaba ari wararongoye ibikoresho bita responsable de la logistique di conteja yaburije imiduga hamwe na General Elinda yizigiye atazira muzinga bonawe ngo yaburije ubwato n'indege bamwe abajana hitwa Minova abandi abasubiza Bujumbura. Senare ya gisirikare ikaba yaciye ishira ugo rubanza mu mwiherero. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cha politike. Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye waratunganira igikorwa cyo gushimira Imana ku myaka 4 irangiye ari ku butegetsi. Icyo gikorwa kizomara iminsi itatu kazori kuba kiriko kibera mu ntara ya Mwaro kuvejo aho bukera ku wa kane ushyira ku igenezo rya 20 uku kwezi kwa Ruheshi turimwo. Abakozi ba leta n'abadandaza bakorera muri iyo ntara bategetswe gutanga intererano ngo bashigikire icyo gikorane. Amafaranga arenga imiliyoni amajana tatu akaba yaramaze kwegeranywa. Ishyirahamwe Fokode riranegura iyo ngendo yo gutegeka abanyagihugu ngo batange amafaranga ku nguvu kandi basanzwe bari mu bukene n'angere be n'ibindi bibazo. Iryo shyirahamwe rikabona ko ubwo ari ubusuma nk'ubundi. Evariste Ndayishimiye ngo ntiyarakwiye gushimira Imana kuko ataco yamariye Abarundi. Utega amatwi Denis Ndayishemeze n'icegera cy'urongo ishyirahamwe Fokode.
Ibyo bintu byo gutegeka abanyagihugu kuja kumwigina kandi bakaja kumwigina muri iyo myaka ine yose atakintu na kimwe yabamariye, uretse kubatera ubukene, uretse agateka akazi na muntu kasuye inyuma cyane aho ubwicanyi buba ku munsi kandi ubutungane bukinumira, aho muri iyo myaka ine ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba amafaranga y'urundi yataye agaciro mishahara y'abakozi ntiduge igihugu kikabura byose amafaranga y'agaciro akabura igihugu kitagiramo igitoro abantu batashobora kwiyunguruza ngo baje ku buzi ngo bakore ibyabo aho muri iyo myaka inenda yishimiye igihugu cyabuze isukari kikabura ibinyobwa bya Burundi kikabura ibintu byose mugabo agaca aza gutegeka Abarundi abanyagihugu bibereye muri izo ngorane kumuterera ngo yigirire iminsi mikuru izo bikaba mu gihe mu mafaranga yatekanijwe ku leta ikoresha harategekanijwe amafaranga akoreshwa muri izo bikorane umuntu aca yibaza none amafaranga begeranya aja hehe kubera iki ubwo gutegetsi budashobora kubona yuko buriko buragora abanyagihugu twebwe rero ibyo tubibona nko gusuzugura abanyagihugu tubibona ko ari ubundi bukoroni bushasha abarundi bashitswemo niyo ntwaro ya Bete ndayishimiye muri iyi myaka ine kuko nta na kimwe coshora gusigura ko bashobora gufata kuja kubwira abarundi ngo baterere kandi bazi ko ataco yamariye abarundi muri iyo myaka ine atari kubatera ingorane byumvikana rero yuko ibyo ni za ntwaro twamatuvuga zazana magiza na masoro za byogora duhure bisaba yuko abarundi bahakurukira rimwe bakerekana yuko ibyo bintu tutabishimye gutyo tukagwanira agateka kacu umukuru w'igihugu akabona yuko ibyo ariko aragira bidahimbara abarundi maze agafata ingingo kugira ngo atezurira abarundi yoye kugumarizana magiza na masoro kandi we nyine ubwiwe yivugira ko muhiriwe ibigega byuzuye ibyo ku buzima buzimbye atabyatsi
hari abategetsi batanguye kugirira impuhwe abanyagihugu kubera ibibazo bimaze iminsi bahura nabyo akarorero n'urongoye inama nkenguza amateka yasabye ko otogwa umuti w'ikibazo cyo kwiyungururuza yabwiye umushikiranganji ugutwara abantu n'ibintu ko yovugana na mugenzi w'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu kugira barabe ukuntu amapikipiki n'amakinga byoshobora gusubira gukora bigashika mu gisagara cya Bujumbura hari ku munsi wa kabiri uwo mushikiranganji ariko yishura ku bibazo by'abapenguza amateka dutega amatwi Emmanuel Sinzo yagera akaba arongoye inama nkenguza amateka
uno munsi baraduzi biciro ukuri kwamye atacyamira namwe ngubushikiranganji menga mwarabihebye nta kontrole mu gifise bisi ugeze ku 2025 mwumvise naho nyine bakagutaho bashatse taxi ni 30,000 ngubushikiranganji bugejwe by'ukuri kuregremanta iby'ibiciro byo kwiyunguruza ntabwo dosorti mubona mwarashaka ndazi ko munyishe muzakuma ati murabona n'ingorane y'igitoro igitoro tuzoba turi kumwe n'umushiranganje ku munsi wejo ntacyo mwokora kugira ngo by'ukuri abene gihugu mutumirira mate vugana n'abagenzi banyu umushiranganje w'intwaro hagati bahe bararondera le moyen de bord bareke amamoto ashobore kukunguruza abantu kuko umenga nta kintu nkujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo umwe habe haraba inzira basizotuma abantu bashobora gukoresha amamoye iyo batuma bashobora gushika na fa personnel bari kumva abanyeshuri bacegwaga nakora ibibazo kwera ko bazigene biyunguruza kimbure iyo muvugana n'umushiranganji w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshuri akabashikara muri vire hajya kagira iyo mesure ituma abantu bagakoresha le moyens zoshoboka ko abantu barangura imirimo mugabe mwebwe nk'ubushiranganji umengana mwebwe siho muri nta nicyo twumva muvuga cyangira namwe mwaratumarariwe cyangira namwe ubwanwa bwaravuse umunwa
yari Emmanuel Sinzo hagera arongoye ugwego gw'inama nkenguza amateka mu Burundi ngo kubona rero abategetsi batabona ibintu kumwe kungorane abarundi barimwo ngo birateye agahinda ivyo binegugwa n'urunani ruhamagarira abarundi kuba intungane SCP Gervais nibigira icegera cyo runani avuga yuko hibonekeje indi mizibira hagati y'abarongoye inama nshingamateka na nkenguza amateka aho kuwa mbere mu ntuheze uwo w'inama nshinga mateka yerekanye yuko abarundi atabukene bafise mu gihe ejo w'inama nkenguza mateka wewe yavuze ko abarundi bakenye bimwe biboneka na cyane cyane ngene biyunguruza kurikira Gervais Nibigira n'icegera cy'urongoye RCP
kone yuko batabona kumwe cyane cyane ibijanye n'ubukene aho usanga ujejwe inama nkenguza mateka yemeza ko ari ubukene hama nawe ujejwe kuraba uburyo gutora amategeko ariwe arongwa inama nshinga amateka akemeza yuko uwo munsi atabukene buhari haba ubukene bw'ibitabo canke n'ibindi bya nkenerwa bya misi yose birababaje rero cyo bituma rero ubwa mbere ho umuntu yasaba yuko hoba kuvuga kumwe no kumva kumwe ubukene buri mu banyagihugu kugira ngo hatorwe n'umuti urambye umuti wiyumviwe ko aho kubona uyu munsi umunyagihugu abura icyafatanye cyareka kubera mu gihe mu urongo inama nshinga amateka yemeje yuko ibintu bihari ubundi hashyize yemeje yuko atabihari wakabiri wakemeza yuko hakenewe n'ingingo zidasanzwe kugira ngo batezurire abanyagihugu ahubwo bisanga urongo inama nawe nshinga amateka aguma atera ubwoba ahubwo abashinga amateka bagitse bavuga ku byerekeye ku bukene rero akwiye yuko hoba kwicara hamwe bakamva kumwe ikibazo gihari kandi bashikiriza ijambo riza rihumiza n'igihugu muri ibi bihe bimwe bidasanzwe nyahandi usanga ejo bundi ko barahisha umwotsi kandi inzu yamaze gusha nshobwe yuko umunsi n'ubushu bundi ariho igitoro hari isukari hariho byangombwa byinshi uyu munsi kandi n'igihugu atabyabona niyo bateko ari ingozi uyu munsi umbira gute ko ari igitoro umbira yuko uyu munsi igitoro cyari kandi atashokiro nka aho yaba kironka cyo bituma rero kino yuko abarongoye igihugu abarongoye intwaro cyane cyane abo bari mu nzego nkuru nkuzi igihugu bavuga amajambo ahumuriza amajambo aza yubaka abanyagihugu aho aza amajambo abaca imputu aho usanga uyu munsi umenga mu nama mpuzamateka n'inama nshinga amateka bagiye mu bibazo bazabashyanganje babagiye mu bikino bagiye mu birori bagiye gutera inkuru aho gufata ingingo zibereye zifasha kugira ngo abanyagihugu bave mu bibazo umunsi bari mu byatewe cyane cyane no kubura byangombwa aho ubukeneye umunsi biteye ubwoba cyacu cy'u Burundi.
Mu gisata kijanye n'indero ibibazo byokozwe kuri uyu wa gatanu mashure atandukanye muri zone Kigwena muri komine ya Rumonge ni muri iyo ntara nyine ya Rumonge zungururijwe ku munsi wa gatandatu imvo nyamukuru akaba ari urugendo umunyamabanga mukuru Mugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga azogira muri iyo zone ya Kigwena abanyeshure bose bategetswe kuja kumusanganira iyo tegeko likaba ryatanzwe n'ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD muri zone Kigwena bufatikanije n'urongo y'indero muri iyo komine cyo bidwa mu gwengeza umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga akaba n'imvukira muri iyo ntara aratera ivyatsi iyo ngendo y'abategetsi yo gushikaho batatandukanya ibikorwa bya politike n'ubuzima bw'abanyagihugu cyo vido mu gwengezo akababazwa nuko abategetsi ba CNDD-FDD atakibanza na gito baha igisata c'indero
nta na rimwe twigeze tubona bubahiriza neza neza izi amategeko ategeka kubijanye no gukigira igisata cy'indero reka n'abanyeshuri Burundi bugeze aho umwasa ashaka umuntu aravye igisata cy'indero ingere kibangamiwe cyarashaye cyane bisigura yuko harimo uruhara rukomeye cyane rw'ubutegetsi bwa CNDD-FDD iyo mutanguye kumva abategetsi baduka ngo nta kwiga menshi ngo nta kwiga igifaransa ngo Rasini Karezo bashikana hehe iryo jambo ukajyumvana umukuru mugangwe utwara igihugu biba bisigura yuko atagaciro baha ico gisata umukuru w'umugambwe afisi igihagararo kimwe n'abandi bakuru b'imigambwe bose bari mu gihugu cy'u Burundi inka jewe umukuru wa IPD canke uwundi mukuru wa IPRONA canke wa FNL cyane CNL yofata akaja mu karere runaka ngo abana ntibaje kwishimusha bakibagira yuko igisata cindero niyo nkingi yiterambere y'igihugu. Burya naho mu Burundi bwacu gusa abategetsi batigira babona ko indero ari nkingi y'igihugu ikomeye cyane iterambere. Ahandi ku isi nzima bashira imbere bagaciro igisata cindero. Iwacu nta narimo bagaciro igisata cindero. Nico gituma rero kubwa IPDZ gamibanga nibisanzwe ko abo bategetsi bo kwigenza uko kavyo bazi kuko amashuri kuri bo ni ikintu basanze ngaho naho cyusenyuka ntangorane. Kuri bo amashuri asumbwa n'imisiba, kuri bo amashuri asumbwa n'ibikeri, kuri bo amashuri asumbwa n'ubukwavu. Niyo siguru bafise kubona nuko igisyo gisata kikiriho mu Burundi tubikesha Imana baba baragifuse. Usanzwe burya gisa n'icyafuswe kuko urabye akanovera katakaye muri icyo gisata cindero uko basanze akanovera mu mwaka w'2005 karanga indero cyo tukiri uno munsi twaraguye mu manga kubera abategetsi nkabo.
Tumira mate duce tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
mu makuru ajanye n'intwari bereye naho umwe mu bajejwe kwegeranya intete z'ibigori mu kigo anagesa muri zone Kayogoro ni muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ari mu buroko kuva ku munsi wa kane w'indweze uwo azwi ku izina rya Rubino asanzwe arongorwa rw'imbonera kure muri zone Kayogoro akaba yagirizwa kunyuruza itoni zine z'intete z'ibigori kuri 20 zari ziri mu kigega kigenzurwa n'ishengero Ezebu. Amakuru ava mu Kayogoro yemeza kandi ko atari ubwa mbere haba ubusuma bw'intete z'ibigori muri iyo mihingo. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru ava muri zone Kayogoro yemeza ko ujejwe kwegeranya intete z'ibigori mu kigo anagesa azwi ku izina rya Rubino akaba ari nawe arongoye urwaruka rw'imbonera kure muri zone Kayogoro yafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze inyuma y'uko mu ishengero EZB yo ku musozi Kididagi babonye ko umwimbu babitse wagabanutse kugera ku itoni zine kuri 20 bari babitse. Abarongoye iryo shengero baciye bitura bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi abo nabo baca bahagarika umukozi w'ico kigo azwi ku izina rya Rubino. Amakuru atangwa n'ababa muri komine Kayogoro yemeza ko abakozi b'ico kigo harimwo uwitwa Bernard Ciza yahoze arongoye kwa rw'imbonera kure muri komine Kayogoro hamwe na Rubino bamyanyuza izo ntete z'ibigori bakoresheje uruyeri rwo kuzirika umunzana hanyuma bakerekana ibiro bitari vyo. Ibiro bivye ngo baca babishira ku ruhande kandi amafaranga yabyo bayaronka imbere y'uko bahemba abagurishije intete z'ibigori bakuye mu mirima yabo ari nabo baba bambyimbuye. Abarongoye ishengero Izibu bavuga ko bari barabuze aho bitwara kuko babagirizwa ubusuma bashigikiwe n'abari intwaro igipolisi hamwe n'umugambwe CNDD-FDD muri komine Kayogoro. Amakuru ava mu Kayogoro akemeza ko isuzuma ryabaye ejo ku munsi wa kabiri igenekezo rya 18 Ruheshi muri uno mwaka w'2024 igerekanye ko habayemo utunenge twinshi muri ico gikorwa co kubika intete kuko amatona ashika kuri 5 yoba yaranyurujwe. Ariko rero hakaba hari n'abandi babona ko ifatwa ry'uwo mukozi ryabaye kugira ngo hakingirwe uwundi yitwa Bernard Ciza ari nawe ajejwe kuriha intete z'ibigori ababa bimbuye bakamushira amaresi mu kigo anagesa. Ubundi nawe bakoranye akekwa muri ico caha bakavuga ko yoba yaramaze kuyanyaga kuva yumviye ko witwa Rubino yafashwe. Abanyagihugu bo mu Kayogoro bazaba ko bamatohoza nyabuna vuba na bwango kugira ngo bagirwa n'ico caha bahanwe. Mukamenya ko ikigo anagesa cyari catanguje isekeza rigira kabiri ryo kubika intete z'ibigori cyari tekanjwe ko rirangira ku munsi wa gatanu w'indwi iheze.
Ano makuru tuyasozere mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho bamwe mu bituri bitaro bikuru by'intara ya Rumonge bifuza kubagwa bamaze iminsi bidoga imvo bakavuga ko ari icikagurika ry'umuyaga nkuba hamwe n'ubukene bw'ibitoro byabaye ndanse. Amakuru ava muri ibyo bitaro yemeza ko ari n'abamaze kuhasiga ubuzima biturutse kukubura uko bofashwa basaba leta gufasha gutorera umuti icyo kibazo kugira ngo ntibagume bahaburira ababo n'inkuru ya Eddie Claude nini nahatswe
abangamiwe cyane n'abakenyezi babagwa bariko baribaruka abana bashigwa mu vyuma vyo guhemeramwo kuko bavutse hataragera cyo kimwe n'indembe ziba zashizwemo umwuka wo guhema umuyaga nkuba ucitse ivyo vyuma bica bihagarara amasoko yacu aho muri ivyo bitaro vya Rumonge amenyesha ko mu minsi iheze bahora bikora ku bitoro vyo mu bwoko bw'amazutu ariko ubu bitagikunda kubera ubukene bwavyo buguma bwisubiriza bamwe mu bakorera muri ivyo bitaro baremeza ko inzoya n'abakuze bamaze gupfa wabarenga 10 muri iki kiringo cy'ameza 2 kurundi ruhande harafashwe ingingo yo kudasubira gushira mu buruhukiro ibiziga by'abitavye imana naho nyene imvo nuko ico cumba kitagikanyisha bigatuma abashizweyo bononekara abanyagihugu bavuga ko barushe abaganga bo bakemeza ko batakigira ayo bacira nayo bamira bose basaba leta gutorera umuti ico kibazo cy'umuyaga nkuba n'ibitoro byabaye ndanse Uganda kwa radio inzamba gate kakawe ni turashobora kuronka kuri telefone Isaac Mbonyankuye n'umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi kuri ibyo bitaro byo mu ntara ya Rumonge kugira atange umuco kuri ibyo bibazo bihanze ababitura
arakoze Eddie Claude nini nahatwe n'ingazi z'isozerera no makuru tukariko turabashikiriza dushimire mwebwe mwese mwaduteze yombi na utaha